mwananye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko muyumva mu mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Nshuti zacu miriwe neza. Je ndabaramukije ndivyani nahazwe.
Nange Geoffrey Mutagoma nange mbahaye ikaze muri aya makuru.
Zimwe mu ngingo nkuru z'ayo makuru tugiye kubashikiriza. Mu karere ka Muhanga turi mu majepfo y'u Rwanda havugwa ibibazo byo gucukura amabuye y'agaciro.
Aho nkorerwa ihohoterwa ryo kuba isambu yanjye icukurwa gutyo ubibona bataranguriye aho mpagera nkakubitwa nkahohoterwa aho banengirije imyaka bareba kano kabande kose kari karimo imyaka yangereye ukuntu hahindutse ku butayu.
Uni madamu Immaculée Mukeshimana wo mu murenge wa Nyarusange mu karere ko Muhanga mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda ari mu bemeza ko bahohotewe bari mu byabo.
Presidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizitabira ubutumire bw'inteko ishinga amategeko mu rwego rw'iperereza rikora kuri President Trump.
Ubushinwa bugabisha ko buzofatira ibihano amashami yigenga atatu akomoka muri Amerika.
Perezida Emmanuel Macron wa France yunamiye abasirikare 13 b'igihugu kibaguye ku rugerero muri Mali.
Naho i Madrid ku mugwa mukuru wa Espagne hatanguye inama igira 25 kwihindagurika ry'ibihe izwi ku izina rya COP, Conference des Parties. Idoni dayo makuru yose duciye ku masonga n'ayandi tubafitiye tutanize kubabwira ni mukanyi sase mube hafi ya maradiyo yanyu. Ariko imbere kuja mu karere ka mugenzande Geoffrey Mutagoma abanza aramburiye ayagezeho ijyanino ku isi. Geoffrey.
Urakoze Diane. Biro bya Presidansi ya Amerika kuri uyu wa gatatu ntabwo bizitabira igikorwa cyo gutanga ubuhamya mu iperereza rikorwa kuri Perezida Trump riyobowe n'akanama gashinzwe ubutabera mu Nteko Ishinga Amategeko ya Amerika. Ukuriye ako kanama Jared Naylor yari yatumiye Perezida Donald Trump n'abajyanama be mu by'amategeko mu buhamya buteganijwe mu cyiciro gikurikiyeho kiri iperereza. Ntawatekerezaga ko Trump yakwitabira ubwo butumire, dore ko muri iki cyumweru azaba ari mu Bwongereza mu nama y'umuryango wa OTAN wo gutabarana hagati ya Amerika n'Uburayi. None umujyanama mu by'amategeko muri Presidansi ya Amerika Pat Cipollone nawe yavuze ko ubwo butumire atazabwitabira. Yavuze ko azasubiza mu mpera z'iki cyumweru niba Presidansi ya Amerika izitabira ubuhamya buteganijwe mu minsi iri imbere. Mu cyumweru gishize Nedler yari yijeje Trump n'abajyanama be mu by'amategeko ko azubahiriza ihame ryo kutabogama muri gahunda yo gushakisha amakuru. Akanama gashinzwe ubutabera mu Nteko Ishinga Amategeko ya Amerika kuri uyu wa gatatu kazibanda ku biteganijwe n'itegeko nshinga byerekeye ikurwaho ry'umukuru w'igihugu. Abatangabuhamya bataratangazwa amazina bazaba ari abahanga mu by'amategeko. Ibiganiro bigamije amasezerano y'ubucuruzi hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byadindiye kubera itegeko rishya Amerika yashyizeho umukono rishyigikira impirimbanyi za demokarasi muri Hong Kong, nk'uko bitangazwa n'urubuga Axios. Uru rubuga ruravuga ko umuntu wegereye itsinda rya bahagarariye Trump muri ibyo biganiro yavuze ko iryo tsinda ryemeza ko hageze ku vera ibihagaze kubera ibisinywa n'iryo tegeko, kandi ko hakenewe umwanya wo guha Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa umwanya wo gusobanura ibibazo bya politike mu gihugu cye. Ubushinwa nabwo burafata ingamba zo guhangana n'icyo bubona nk'inkunga ya Amerika ku baharanira demokarasi muri Hong Kong. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa kuri uyu wa mbere yatangaje ko igiye gufatira ibihano imiryango itagengwa na Leta ikomoka muri Amerika ikorera muri icyo gihugu yitwaye nabi mu myigaragambyo iheruka kuba muri Hong Kong. Imiryango irebwa n'ibyo byemezo harimo Human Rights Watch iharanira uburenganzira bwa muntu, National Endowment for Democracy na Freedom House biharanira demokarasi no kutaniganwa ijambo. Ubushinwa kandi bwavuze ko kuri uyu wa mbere bwafashe icyemezo cyo guhagarika gusuzuma ubusabe bw'amato y'intambara ya Amerika guhagarara muri Hong Kong agafatirayo akaruhuko gato. Perezida Emmanuel Macron wa France yunamiye abasirikare 13 b'igihugu cye baguye muri Mali mu cyumweru gishize ubwo kajugujugu zabo zagonganaga mu mwijima bari mu gikorwa cyo guhiga abarwanyi ba Kiyisilamu. Ni umubare munini w'abasirikare ba France wongeye kugwa mu rugerero mu myaka 36 ishize, abandi basirikare 58 b'icyo gihugu baguye I Beirut. President Macron yarahiye ko nta kudohoka mu ntambara bahanganyemo n'abarwanyi ba Kiislamu. Yavuze ko abasirikare ari intwari kandi bapfiriye ubufaransa barengera n'abaturage bo mu karere ka Sahel. Uwo muhango wanitabiriwe na Perezida wa Mali. Urupfu rwa basirikare ruragaragaza ikiguzi ubufaransa bukomeje gutanga muri intambara bumaze n'imyaka 6 muri Afrika y'uburengerazuba. Ntabwo nta gahunda yari yavuba yo kuvana abasirikare babwo bagera kuri 4,500 mu birindiro biri muri ako gace. Bigaragara ko ubufaransa butekereza kuzindi ngamba nshya. Diane
Jeffrey Mutagumura koze tuze kongera mu mpera yano makuru. Atubutse ku ijwi ry'America mubandanya kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri ko muyumva ku mirongo wa FM 104 n'ibice bitatu. Twilive kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya Facebook, YouTube na Instagram byacu ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere. Amakuru agezeho mu karere tuyahera mu karere ka Muhanga. Turi mu majepfo y'u Rwanda hakomeje kuvugwa ibibazo byo gucukura amabuye y'agaciro biciye mu buryo bunyuranye n'amategeko. Ni ibibazo mu bihe bitandukanye byakunze gutera impfu ndetse na Leta y'u Rwanda ikavuga ko bihombya. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eric bagira ubusa.
Ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda bubarizwa mu mirenge hafi ya yose igize ako karere, kuko abarizwa mu mabuye y'agaciro hafi mu mirenge yose. Mu minsi ishize ni ubutegetsi bw'akarere ka Muhanga bufatanyije n'izindi nzego bwahagaritse amakompanyi agera muri 7 yacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Bimwe mu byashingiweho mu guhagarika bacukuraga amabuye y'agaciro bitemewe n'amategeko muri Muhanga nuko ibyangombwa byabo byari byararangije igihe, ubundi ngo bacukuraga babangamira ibidukikije. Iki kibazo cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko akarere ka Muhanga kavuga ko gihangayikishije na cyane ko ngo abacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko byahindutse nk'umuco. Ariko nanone ngo no kuba akarere ka Muhanga kadafite ububasha na buke mu gutanga impushya zo gucukura. Madame Jacqueline Kayitareme ya akarere ka Muhanga aha yari mu kiganiro n'abanyamakuru.
Iriba mining ni ikibazo twese tubona kitugoye. Dufite ikibazo cy'abantu bavutse base na base kuba bacukura ariya mabuye, abantu bagakura ari ayo mabuye batunze, hanyuma tukagira ikibazo cy'uko kontrole ya biriya bintu ituvuna mu rwego rw'amategeko. Mutira tuvuna gute? Buriya ziriya kampani zihacukura ntabwo ari twebwe tuziha ibyangombwa, nta nubwo duhabwa kopi kuba bahaye ibyangombwa. Ujya kubona gusa ukabona abantu bari ku musozi. Ibyo bumvikanye n'urwego rubishinzwe ntabyo dufite.
Mu kumva uburemere bw'iki kibazo bisaba kwegera bamwe mu baturage bafite amasamba acukurwamo amabuye y'agaciro. Madame Imakire Mukeshimana wo mu murenge wa Nyarusange mu karere ka Muhanga avuga ko isambuye yigabijwe bayicukuramo amabuye y'agaciro, nyamara ngo yakwisunga ubuyobozi mu nzego z'ibanze bakamutererana bikomeye. Avuga ko abacukura amabuye y'agaciro bakingirwa ikibaba n'ubuyobozi.
Ikibazo mfite ni akarengane nkorerwa n'ubuyobozi guhera kuri mudugudu kwirinda ugeza no kuri polisi ya station Mushubati, aho nkorerwa ihohoterwa ryo guba isambu yanjye icukurwa gutyo bibona bataranguriye, aho mpagera nkakubitwa nkahohoterwa, aho banyongereje imyaka bareba kano kabande kose kari kari mu myaka yangere ukuntu handitse ku butayu batanga amafaranga, kandi nabo n'abahakora nabo ubwabo nta byangombwa bafite, ahubwo ari ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bumpohotera.
Abaturage mu karere ka Muhanga bakurikiranira hafi uko ibyo bikorwa bigenda mu bucukuzi butemewe n'amategeko, umva uko babibona.
Nk'uko tubibona isambu icukurwa mu buryo ubona ko ubuyobozi bwasa ari bwo bufite mu ruhare.
Baza haba ku manywa haba n'injoro bagacukura ku buryo bugaragara, ariko bafite ababohereza. Iyo babonye nyine umuntu aje yambaye neza baravuga bati ni abayobozi, ubwo rero bakiruka bagahunga.
Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nabwo bwemeza ko iki kibazo cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro buriho kandi ko bagerageza kuburwanya, gusa byumvikana ko rwaba ari urugamba rutoroshye. Bwana Roger Rwiyereka ku munyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarusange uko niko yatangaje kimwe mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda.
Tugenda duhangana n'abantu babikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ari naho dufite urutonde rw'abantu benshi. Dufite urutonde rw'abantu barenga 23 bakora ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro binyuranyije n'amategeko.
Imwe mu mpamvu zishobora kuba intandaro yo kutarandura burundu ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko amategeko n'ibihano bihabwa ababufatiwemo nk'uko bisobanurwa na karere ka Muhanga.
Ndetse n'ababigiyemo mu buryo butemewe bigira igihano gito. Buriya ufunga amezi abiri. Nicyo gihano kirimo. Ni itegeko. Amezi abiri rero ntabwo buri umuntu ushobora kwinyaga harangaza n'ibihumbi ijana. Yaba ingana kabisa igihe umugore bakamufunga akaza n'ubundi abo duhora dufata. Iyo igihe cyabo cyo gufunga n'urebye usanga procedure ajya kuburana y'amezi abiri yarashize. Ku buryo n'ubundi umucamanza akaza akora ntako kumurekura ako kanya rero ahita asubira yihuta.
Zimwe kandi mu ngaruka z'ubu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro harimo n'impfu za hato na hato. Mu mezi munani ashize y'uyu mwaka wa 2019 nibwo Ijwi rya Amerika yabagejejeho inkuru y'abagabo babiri bagwiriwe n'ibirombe mu karere ka Muhanga mu murenge wa Kabatuzi, birangira n'imirambo yabo bayibuze kugira ngo bayishyingure.
Bacagamo hano nyine ahanga niho bacagamo hano ari mu rero bari bamu gukora kikiramo hano mu hinanga mu hano bakoraga mu hano niho cyabikiye ho hejo twabimenye ko dusanga imyenda yabo yari hano hejuru
nyine aherukana gasa
twifuza ubutabazi ko baza bakadukuramo abantu bacu tukabashyingura.
Ikintu dushaka nuko badukorera ubuvugizi bakaza bakatwereka imirambo tukabashyingura mu cyubahiro.
Uretse kompanyi zirindwi zahagaritswe gucukura kubera impamvu zishingiye ku kutuzuza ibisabwa, ubusanzwe muri Muhanga hacukuraga kompanyi zisaga icumi. Akarere ka Muhanga kavuga ko kandi iki kigo cy'ubucukuzi bwa mine na kariyeri mu Rwanda kugira ngo barebe uko bakemura ikibazo cy'imikorere idahwitse y'ubucukuzi. Muri Muhanga hakunze gucukurwa amabuye ya korutana gasegereti. Aha wagira ubusanzwe Ijwi rya Amerika, Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda.
Eric Bagiruwusa urakenuye kuyavugwa mu Burundi naho mu gisata c'ubutungane sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI n'abashingwamanza bafasha Abarundi bitwaye ku vyaha ndengera butungane ziba vyarakozwe mu Burundi kuva muri 2015 bemeza ko umwaka wa 2019 tugiye kurangiza uzokwikunkumura hamaze kwakirwa amadosiye arenga ibihumbi bibiri abakekwa ni ahanini abari mu nzego za leta. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru i Kigali mu Rwanda.
Amadosiye amaze gushikanwa imbere ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI nayerekeye ibyaha byakozwe kuva itariki 26 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika itariki 26 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Abashingwamanza bafashije abitwaye barashimaho iyo sentare igejeje igikorwa kuko imaze kwakira amadosiye arenga ibihumbi bibiri yamara bagasaba ko n'indi ntambwe yo gusohora imitahe yo guhagarika abakekwa yoterwa vuba. Maitre Rambere Nigarura n'umwe muri bo atwara urunani CPI rw'amashyirahamwe yigenga akorana na CPI Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale.
Imiryango y'ababuze ababo n'abacitse ku icumi irenga ibihumbi bibiri niyo yegereye amashyirahamwe y'abashingwamanza n'amashyirahamwe yigenga kugira ngo abatunganize amadosiye aheze rero bashikirizwe iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Ibyo birori by'umushikirizamanza uwo munsi bifise amadosiye vyaronse arenga ibihumbi bibiri. Muri abo rero harimwo ababa barakorewe ivyaha bo nyene abarokotse imiryango yabo hamwe n'amashirahamwe yahuye n'ivyo vyago. Ibiro vy'umushikirizamanza biraheza navyo bikagira ihinyuza kugira ngo vyitohoreze bibone ko amakuru vyaronse ariyo. Nivyo rero uwu munsi biriko birakora kugira ngo baheze bategure amadosiye.
Ubwo runani CPI rufadikanije n'abamenyeshamakuru bakorana na CPI bagize urunani rwabo RGB CPI Réseau des Journalistes Burundais pour la CPI baherutse gutanguza isekeza ry'amezi atatu yo gutsigurira Abarundi bakorewe amabi ikibanza n'uruhara bafite mu manza imbere ya CPI. Muri iryo sekeza rizohera mu kwezi kwa mbere umwaka uza, umuvugizi wa CPI Fadi El Abdallah arasigura ufatwa nk'uwakorewe amabi team wariwe.
Être considéré comme une victime devant la CPI.
Harero CPI yemera ubwoko bubiri bw'abakorewe amabi. Ubwa mbere ashobora kuba umuntu ku giti ciwe yahohotewe akabonezwa igufa canke agakorerwa ubundi bubisha bwihonyangwa ry'agateka kiwe. Bashobora kuba abakenyezi basambanijwe ku nguvu canke abana n'abageze mu zabukuru bakorewe ico caha nyene, abana batwawe mu ntambara, abamugajwe n'amabi bakorewe n'ibindi. Bashobora no kuba abiciwe ababo canke abafise ababo bafungiwe ubusa canke banyurujwe bakagenda mazima yongo. Ubwa kabiri CPI iraki kira umugwi w'amashirahamwe inzego canke amahinguriro yakozwe ko namabi ahanwa niyo sentare. Ashobora kuba ari amasengero yabomowe, amashuri, inzu ndangakaranga canke amavuriro. Hari rero n'amashirahamwe yigenga ashobora kuba avuga ati yarakorewe amabi kanaka, yarasambuwe canke yarafuswe. Iyo migwi yose yarungika ivyemeza ko yakorewe amabi mu biro vy'umushikiriza manza mukuru wa CPI ikamusaba kugurwa amatohoza. Uwafite uburenganzira bwo kugira umufasha kuburana. Iyo migwi kandi bishobora no gukenerwa ko gitaba muri sentare ikaba nk'amasura mu gihe c'imanza. Ikindi nuko abakorewe amabi bafite uburenganzira bwo gusaba indishi y'akababaro canke impozamarira mu gihe imanza zamaze kurangira hakagira n'abagirwa n'icakanaka.
Demander des réparations.
CPI imenyesha ko nubicakira amadosiye n'ivyemeza ku byaha bishobora kuba byarakozwe. Ivuga ko imaze kwakira abagiriza inzego za leta gusa igahamagarira na leta y'u Burundi ko yo kwitwarira abo ikeka ko bayikoreye ibyaha bihanwa na CPI. Iyo kwikora amatohoza ku byaha by'ubwicanyi, ukunyuruza abantu, ukubaboreza igufa, kubafungira ubusa, amabakoregwa abakenyezi n'ibindi.
L'enquête est en train de se dérouler.
Atamatohoza arabandanya mu bwitonzi no mu ibanga ntangere. Bariko baragerageza kwegeranya ibikenewe byose, yaba amajwi, amasanamu, inyandiko n'ibindi, kugira ngo umushikiriza amanza azo bitanye imbere y'abacamanza barabe ko hari ibyaha by'agahomera bunwa mu guhonyanga agateka kazi na muntu byakozwe. Nimba leta nayo harabo gikeka ko bakoreye amabi inzego zayo canke abandi bigakoregwa mu gihugu canke hanze, tubisaba kuzana ibyo birego n'amakuru kugira ngo bije mu matohoza ariko arakogwa. Twebwe turigenga nta ruhande na rumwe rwa politiki dukorera.
C'est pas de servir à aucun but politique.
Kuva mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi haheze iminsi ibiri iyo sentare itanguje amatohoza nyezina, Uburundi bwaciye butangaza ko bukuye akarenge muri iyo sentare. Umushikiranganji w'ubutungane Emery Laurentine Kanyana iruhande yo kwagiriza CPI kwihengamye yavuze ko nayo matohoza ataco azoshikako.
Duhiriwe duhishije nta vyaha vy'ihonyabwoko vyabaye mu Burundi nk'uko babivuga, nta vyaha vy'agahomera bunwa vyabaye ngaha nk'uko babisigura, kuko iyo babihari uno munsi vya birego vyose baza barajana kuturega cyari kuba vyabaye urubanza. None murabona ko tuvuye ata rubanza turagira.
Umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ugitangura, abakorewe amabi bitwaye n'abashingwa manza babo bari bafite icizere ko uzohera imitahe yo guhagarika abakekwa yasohotse. CPI ibasaba kwihangana kuko gukora amatohoza mu gihugu cikuye muri iyo sentare bitoroshe. Cyeclaven inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Claver mu gisata c'impunzi naho ishamwe mpuzamakungu ritabara imbabare ku isi Croix Rouge rirajwe ishinga n'ibiharuro vy'abagendana umuganda umugera wa sida bitera vyiyongera mu ikambi ya Nyarugusu iri muri Tanzania. Idonido na mugenzi wacu James Jovin.
Buri mwaka itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi na kabiri ni munsi wahariwe kuzirikana ku ndwara ya sida isi hose. Mu nkambi ya Nyarugusu uwo munsi wo kurwanya sida abaye kuri uyu wa mbere itariki zibiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi cumi n'icyenda. Ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare Croix Rouge mu nama yo kwizihiza uwo munsi wo kurwanya sida wabereye mu nkambi ya Nyarugusu ryashikirije ko mu murwi w'abantu cumi babiri cibure batatu muri bo usanga barwaye sida muri iyo nkambi. Iryo shyirahamwe ryashikirije yuko mu mwaka uheze ibice cumi na bitatu kwijana nibo bari banduye umugera wa sida, ariko uyu mwaka n'ibice cumi na bine kwijana mu bagiye kwipimisha kwa muganga ku bushake bwabo. Bw'iyo mpamvu naganiriye na zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu aha zitubwira zimwe mu mpamvu zituma uwo mugera utera wiyongera mu nkambi.
Ni ukuvuga ikintu cya mbere gituma abantu bashobora kwandura umugera wa sida kunywa inzoga, benshi banywa inzoga hanyuma bakanywa ibituma bashobora kugira gute bashobora kwipfuza bakajya mu bintu bitajya ntibize hanyuma bashobora kwandura uwo mugera. Uravye uko indero y'ugwaruka rwa kera n'ugwaruka rw'ubu, ugwaruka rw'ubu rusigaye rwisuka mu bintu bitajya ntibize byo kunywa inzoga hanyuma bakaca bituma bajya mu bintu by'ubusambanyi.
Ni ukuvuga ko ku bintu byoshobora kwerekeza umuntu bijya mu gutora ibintu byandukira umugera wa sida ni nk'uko bahora bita mu bintu by'ibiyayuramutwe, hanyuma bya bintu ubuyayura mutwe ukajya bitwara mu bintu by'ubushurashuzi.
Ububare bwubatswe mu mpisho urujya n'uruza rw'abadandaza ni bimwe mu mpamvu zituma umugera wa sida utera wiyongera mu nkambi ya Nyarugusu. Biravurwa yuko muri ayo mabare n'abana babigeme bari munsi y'imyaka cumi n'indwi binjiramo kubera ata mategeko hari ababuza.
Aha mu ikambi wumva umwana n'ahaba umwana w'umwigeme afise imyaka cumi, cumi n'ibiri, cumi n'itatu, cumi n'ejo, cumi n'itanu yinjira mu kabari umwanya agombeye, asohokera umwanya agombeye, turetse kuvuga ati ni ibintu by'ibanga biravugwa ko habariho n'inzu kumbe zikorerwa mu buhumba mu nkambi zizwi kandi n'abajeje umutekano bazi ariko bakabire kuko bakabifata nk'abatabibona ikigiye kabiri nuko kugeza ubu mu kambi hakera habigwirirana kandi ry'abana bakiri bato mugabo batiga nubwo atagikorwa kugira ngo ibintu nk'ibyo ntibibandanye
kandi n'epopo hariho ububari kandi burimo ibyumba byo gukorera mu cyata kabiri abantu babanga muri kambi ya Nyarugusu harimo abamama benshi badafite abagabo basanzwe baratakaye abandi nabo baratanye n'abagabo babo rero mu gihe babaye umwuka ubuzima baba bahendahenda ni benshi baca bajya muri izo ngeso
haracariho ibibanza byinshi kumbure usanga bikorerwamo ibintu byotuma uyo mugera utegwirirana ikigira kabiri ni uko ubuzima bw'ikambi ukuntu bugumye abantu barabanywe nta kwishyira no kwizana biratuma abantu babanywa nk'ubura abantu bakiri bato bakwirwa n'ibintu byinshi zirashobora kuba inzira kandi bivanye n'ubuzima bubi ibintu byinshi bakenera badashobora kuronka bigatuma babirondera mu nzira mwene izo kumbure zishobora kuba ari inzira zishobora gutuma bahura n'ibyo bibazo kumbure byo kwandura
kubw'iyo mpamvu izo mpunzi zisaba abategetsi gukurikiranira hafi ibyo bibazo bituma mugera abasida tera wiyongera no gutanga inyigisho zikwiye kugira impunzi zimenye uko zokora mu kugabanya umugera wa sida
nuko abategetsi kubakurikirana na cyane cyane nk'ayo mashyirya hamwe ibiganiro kumbure by'ugwaruka n'inyigisho ni bike ntibishoboka bivanye n'uko niyo bishyize ngo biraba tubyumva nka rimwe mu mwaka cyangwa ntibishoboke rero kumbure n'ubuzima bw'abantu bahuriraho bavuye mu mihigo itandukanye byasaba ko haba hariho inyigisho kumbure zishobora kubakebura no kuberekeza inzira bakwiye kwirindamwo kugira ngo ntibahure n'ibyo bibazo katuzi ikibazo yuko inyigisho ni nke cyane ku bijyanye n'ikigero hanyu nganda sida nta himiriza nta baseneri nta manama no kuvuga amashyirahamwe asaba afashe impunzi yabajeje ubuvuzi yabajeje eka yose sanatekeje menga ntacyo yinona ku bijyanye n'icyo kigero hanyu nganda sida eto abana kwicyo ari ikibazo kuko ingeso zirahandi nyinshi
umunsi wahariwe kurwanya ikiza ruhonya nganda sida wizihijwe kuri uyu wa mbere mu nkambi ya Nyarugusu James Jovini mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania ku bw'igihugu cya Amerika
Yanguru twa twaciye ku masonga tugitangura uno munsi kwa mbere Madrid ku mugwa mukuru wa Espagne hatanguye inama ngaruka mwaka igira 2025 kuhindagurika gy'ibihe izwi ku izina rya COP Conference des Parties mu kiganiro maze kugirana na Landry Ninteretse atwarisha hamwe 350 riharanira ikingirwa gy'ibidukikije ku rwego rwa Afrika yansiguriye ibidasanzwe ino nama ya 2025 yisangije
inama icyo anavuga yisangije n'ikijyanye n'ico bita loss and damage tunakuvuga mbega byogenda gute kugira ngo ibihugu n'umunsi ari byo bigeramiwe n'ibintu njyewe nihembe gusa by'ibihe bishigikije biro nk'uburyo bwo kugira ngo bishobore kugabanya inkurikizi mbi bijyanye n'impindagurika ry'ibihe byofashwa gute ku rwego rungana gute nabyo ubwabwo byukuri iki nshaka kabiri navuga ni uko osi iyi nama ibaye mu gihe abantu batandukanye nshaka n'ugwaruka buri mu mashuri kuko ruhaguruka ruvuga ati kazoza kacu ako kifashe gihe kimwe kibazo byo bakiratorerwa umuti ku wa gatanu wa gatatu heze hariho imyigaragaje cyangwa imyerekano tugaruka gusa n'abandi bashikiye n'abantu bakuze bavuga ati koko iyi nama ntisubire kuba ntiziheruka ibihugu bigire ico byongereje mu kugira akigoro ko kugabanya ibibyuka byonona ikirere icyanyuma nashikiriza ko nuko ya mahinguriro atuma ikirere cyononekara nayo nene uvuga ageze ameze nk'ageramira kuko musanzwe niyo yatumye turi muri zino ngorane turimo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe uno munsi yabisubiyemo mu ijambo ryo kugurura inama amabanki amwamwe akomakomeye harimo banki y'isi yose harimo banki ya Afurika yo guteza imbere BAD aheruka kumenyekanisha yuko batazosubira gutanga ingurane ku mashyirahamwe arekura ibyo byose byonona zimwe mu kirere zose ni ingingo rero ariko zirafata kugira ngo barabe ko ubwigoro bwokomezwa bwoteza imbere mugabo nk'uko tubizi inkingi iracana imbere
hakunze kuboneka amatati na cyane cyane hagati y'ibihugu bya rutura nka Amerika n'Ubushinwa nk'Ubushinwa bwavuga buti ntidushobora guhagarika guhingura banza mwebwe muhagarike tubanze tugere aho twageze uko guhangana hagati y'ibihugu bya rutura nico mwibaza kizova ngaho onye Madrid gitorewe umuti ubu muri ino nama ko kera byari byaranse kwa cumvikana ko
gacari kibazo kandi kuganje yongora kwemeza yuko imirizi mbizi biri imbere aba serikiri z'ibihugu cyane ibihugu bya Rwanda ubushinwa na Amerika bazoshobora kumvikana kuri ico kintu kuko n'ubu novuga ntibabona kimwe kibazo cyane yuko n'ibyo gusha Amerika murabizi cyamaze kuvuga ko havuye amasezerano y'Itali n'iyo ni ngorane kuko ibihugu bya rutura byagize uruhara runini mu gutuma turi mu ngorane nk'izi cyangwa kubivamo n'abandi bashobora ati okay namwe ko muvuyemo natwe turabivuyemo kumbure n'ubushinwa nta wizi aho bahagaze no munsi bashobora kuvuga ati twebwe turabaruririza cyane turahagaritse kubyo twari twiyemeje kuko tugize amasezerano y'Itali ibihugu byose byari byiyemeje ko byogera utwigoro ko kugabanura ibyo byuka kugira barabe yuko utu twigoro twotuma ihindagurika ry'ibihe ritaduga ku rugero rurenga rimwe n'igice gatanu.
Hanyuma mbega iyo myuka ubu unyu igeze he nko mu 2015 n'imbere yaho bari bagabishije baravuga ko atagikozwe ubushuhe bushobora kuba bwinshi ku rugero rwo hejuru.
Birashagoranye kuko tubipima twebwe igipimo bakoresha kugira upime ibyo bya carbon dioxide iri mu kirere ni urwego bakoresha igipimo cyitwa ppm parti per million hino umunsi tugeze ku 412 kandi mu isanzwe urugero harenzwa ari 350 kuvuga tuno twigoro twose two kugabanya iyi myuka niyo kugira ngo tugabanure dukure ku 412 tugaruke ku bipimo by'150 ubwo uko kutumvikana cyane cyane kuvuye ku bihugu bya rutura ni kwabandanya bafite impungenge n'ubwoba yuko ubusezi bushobora kubandanya biduga kandi bimera
nabi. Cya kigega naco bari barise fond vert ni kigega cyari kujamo amafaranga yo gufasha ibyo bihugu bitandukanye biko birashuhirwa ataco vyakoze kugira ngo bibe mu bihugu bishushe canke bigahura n'imvura nyinshi ataco vyakoze coco kigeze hehe ibihugu vya rutura biriko biratanga amafaranga byari byaremeye
kigega fond vert nko kuvuga cyari cyashizweho cyane ibihugu bya rutura kugira ngo abegeranye amahera agera ku miliyari ijana z'amadolari uno munsi ibiharuro dufise bavuga yuko hamaze kwegeranya gusa mu mwaka w'2017 hari hamaze kwegeranya miliyari zirenga 2.2 mugabo ayo mahera ugiye kubiraba ntakwiye kubera ko ugiye kuraba kugira vize ntangura ibihugu nk'ibi by'iwacu ugiye kuraba uburyo bukenewe kugira ngo bishobore kwiyungunganya ngo birinde neza bashire mu ngiro imigambi igabanya ibyo kwirinda adaptation emitigation zose hamwe biri kumwe babiharura ku mahera agera ku miliyaridi 300 urumva uno munsi wo turi kuri 20 hakenewe 300 urumva naho nyine ko izindi yacu ari ndende.
Landry n'interetse murongoye ishirahamwe 350 ariyo 350 ni nago rugero bavuga ko ivyuka bitorenga ko kugira ngo umuntu ashobore kumererwa neza ngaha kuri nosi ku rwego rwa Afrika niho murongoye iryo shirahamwe 350. Tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Nanjye ndabashimiye murakoze.
Genzande Jeffrey Mutago mandabona garutse kugira ngo atwibutse yagezweho ijyanye no kwisi Mutago.
Urakoze Diane mumaze kuvyumva ku munyamabanga w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yaburiye abatuye isi ko intege nke mu kurwanya ibitera imihindagurikire y'ibihe bizatuma bigera aho bitagishoboka guhangana n'icyo kibazo. Uko umuryango w'abibumbye rero yabibwiraga abantu basaga 25,000 bavuye hirya no hino ku isi mu nama iri Madrid muri Espagne. Ibiro bya Presidansi ya Amerika kuri uyu wa gatatu ntabwo bizitabira igikorwa cyo gutanga ubuhamya mu iperereza rikorwa kuri Perezida Donald Trump uyobowe n'akanama gashinzwe ubutabera mu Nteko Ishinga Amategeko ya Amerika. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yunamye abasirikare 13 b'igihugu cye baguye muri Mali mu cyumweru gishize ubwo kajugujugu zabo zagonganaga mu mwijima bari mu gikorwa cyo guhiga abarwanyi ba Kiyisilamu. Ni umubare munini w'abasirikare b'Abafaransa wongeye kugwa ku rugerero mu myaka 36 ishize abandi basirikare 58 b'icyo gihugu baguye i Beirut. Ibiganiro bigamije amasezerano y'ubucuruzi hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byadindiye kubera itegeko rishya Amerika yashyizeho umukono rishyigikira impirimbanyi za demokarasi muri Hong Kong nk'uko bitangazwa n'urubuga Axios. Diane,
Murakoze Geoffrey Mutagoma abandi bakoze ni Fasil Gebehu yegeranije ano makuru mwari kumushikirizwa na Jediani na Hazwe muhinga bw'ivyuma Fasil Gebehu yari kumwe na Ingenieur Peter undi dushimiye ni Etienne Karekezi yaraduhagarikiye twe ni ku izina rya bagenzi bacu turi kumwe mu ruganda ruratorokaniriza rukongera rukabashikiriza makuru mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'ibiganiro bitandukanye ku ijwi rya Amerika twifurize kubandanya muranirwa mu byo murimo byose mugire impera nziza z'umwaka wa 2019.